Ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Tubahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Abakunzi b'ikiganiro yaga mushikirizwa na Emmanuel Bimenyimana, tugihere mu Rusenda. Mubano mwiza bifatijwe n'ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe impunzi n'ishyirahamwe ritegamiye leta ry'abakenyezi b'abahizi b'amahoro bateguye inyigisho ku mubano mwiza hagati y'impunzi z'Abarundi n'abasangwa bo mu Rusenda. Impunzi z'Abarundi 30 n'abasangwa 10 bari mu nyigisho zizomara iminsi 2. Inkuru dushikizwa na Odette Nibisa.
Ishyirahamwe FAP rifadikanije na Sene barateguye kuri uyu wa 4 n'uwa 5 igenekerezo rya 13 na 14 ukwezi kw'12 inyigisho ku mpunzi z'Abarundi mu bakongomani n'abaserukira amashyirahamwe mu nkambi. Umupfaswa n'Imana Muriri Françoise userukira ishyirahamwe FAP aravuga impamvu y'iryo shyirahamwe kuri mikoro yacu. Abakurikiranye izo nyigisho barashima ayo mahigurwa bakavuga ko yagihageze. Tubamenyeshe ko 31 kuri 50 batumiwe ari abagore.
Tubandanyiriza ibaraka. Ishyirahamwe rijejwe iby'ingendo ryateguye inyigisho kugira rigabanye amasanganya yo mu ibarabara. Impfu indwi ku masanganya 25 yishe abanyonga amapikipiki kuva mu kwezi kwa Nyakanga gushika mu gice cy'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka mu gasagara ka Baraka. Kubera ko abanyonzi b'amapikipiki benshi batazi amategeko, ishyirahamwe ry'igihugu ryigisha amategeko y'ibarabara ryateguye inyigisho ku buntu ry'abanyonzi b'amapikipiki muri iki gihe cy'iminsi mikuru kugira amasanganya yo mu ibarabara agabanuke. Inkuru ya Thompson Unji Batangalwa mu ijwi rya Emmanuel Ntirampeba.
Abarenga 50 bunguruza abantu ku mamoto aribo bamotari bariko barigishwa inyigisho zijanye n'amategeko agenga ibarabara. Kubwo umuyobozi wa UNPP ayo mahugurwa azofata iminsi 4 akaba azosozerwa kuri uyu wa 6 igenekerezo rya 15 kwezi kwa 12 mu mwaka w'2018. Intumbero y'izo nyigisho ni ukugabanya urugezo rw'amasanganya yibonekeza ku mabarabara nk'iyiheruka mu gisagara cha Fizi. Umwana w'imyaka 12 yahatswe kwitaba Imana agonzwe n'imoto aho umudereva yihuta cyane, tukabibwirwa n'igipolisi kijeje ibarabara. Cabrare Asa Wilonja umuyobozi w'ibiro bya UNPP ibaraka amenyesha ko inyigisho zose z'ubuhinga zijanye no gutwara ibyunguruza abantu n'ibintu zirarihishwa, ariko iyi ikaba yafashwe mu mugongo n'uwahoze ari umushikiranganji w'uburyo bwa leta umufasoni Louise Munga Mesozi. Ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ku mapikipiki bakurikiranye izo nyigisho berekanye ugushaka kwabo mu kwemeza ko izi nyigisho baronse zizobafasha kwikingira impanuka nyinshi zo mu ibarabara.
Dusimbire imurongwe. Ishyirahamwe Adra Denmark ishaka gutera ibitoki buri rugo. Igitoki buri rugo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi imurongwe ni umugambi mushasha ishyirahamwe ry'abagiraneza Adra Denmark ryihaye kugira ritange inyishu ku bukene bw'ibitoki gibonekeza bitewe n'uko bifungurwa cyane n'impunzi z'Abarundi muri ako gace. Inkuru ya Aman Daudi mu ijwi rya Alexandre Bizimana.
Byose hamwe ibyo bitoki byimirije gutangwa bigera kuri 600. Iryo gabura rikaba riraba impunzi zose muri site ya Murongwe aho umuryango wose uzoronka igitoki kimwe. Ibyo bitoki bikaba bitanze muri igihe cy'imvura kugira ngo bizokure neza bikazofasha izo mpunzi mu mirire yazo. Bene kuronka iyo mfashanyo barakeza bongera bashimira iryo shyirahamwe ry'abadivantiste ariryo Adra mu mvunyapfunyo y'icyongereza rikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo.
Mwebwe mubiduha mugume murangurura tugume tunezerekwa muduhe ibidufasha mu mubiri.
Murongwe ni ikigwati kiri ku birometero 15 mu manuka kwa bw'igisagara cha Baraka muri gurupema ya Basimukuma ya ruguru muri segiteri ya Tanganyika.
Muguheza umutekano muke mu gace ka Sange mu kiyaya cha Rusizi, inzu zishika 5 zaribwe mu ijoro ry'uwa 3 rishira kuwa 4 n'abantu bitwaje inkoho batazwi. Nta muntu yasize ubuzima, ariko ibintu byinshi by'agaciro byaribwe n'abibwe barakubiswe n'abo wasuma. Amatohoza yatanguye kugira bamenye abo bantu. Aha niho hagarukiye ikiganiro cyacu mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, gihagarikirwa na Jacques Kaora, yari Emmanuel Bimenyimana kuri mikro, naho ubutaha.